ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Milioni za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 12 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020, ukwezi kwa kabiri mbabarira umwaka w'2018, ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Kumusi wakaridi itariki zitandatu y'ukwezi kwa kabiri abagabo indwi hamwe n'umufasoni umwe bararahiye iceste mabanga bagifangura yo gutsimbataza umwe bw'abarundi mu birori vyabereye mu ngoro ya makoraniro y'abashinga amateka n'abakinguza amateka i Bujumbura mu Burundi. Abo bagabo indwi n'umufasoni umwe bari mu murwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi n'ukurekuriranira. Kuri uyu munsi nyene umukuru uyu murwi ambasaderi Guillaume Ruzovio yarashikirije imwe mu migambi ihutirwa azoshira imbere kugira ngo uyu murwi arongoye ushore gushika ku mugambi no ku mabanga washinzwe. Reka dutega amatwi bimwe mu byo yashikirije.
Ibikorwa tuzoshira imbere ni ibikorwa byo gufasha abarundi bose abari mu Burundi n'abari hanze ko boshobora kwiyumvamwo yuko ubumwe bwa twese ari igikorwa gihambaye tubwiriza kwitaho twese gushika dushike kuri ubwo bumwe turirimba mugabo tubushire mu ngiro butebe bube ubumwe koko mu ngiro butari ubwo kuvuga gusa butari ubwo kuririmba. Hanyuma ibyo nabyo bizotuma n'abari batiyumvamo ubwo bumwe bagirirane ikigongo babikeneye hanyuma tube mu Burundi bwa twese.
Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na ambasaderi Guillaume Ruzovio agiye kuduha umuco kuri bimwe abarundi batari bakibibaza kuri ubwo bumwe bw'abarundi butigera butsimbatara. Mwiriwe neza ambasaderi Guillaume Ruzovio.
Mwiriwe neza mushinga nawe Frederic.
Murakomeye
namahoro. Yego namahoro ino.
Yego me reka tutarinze gutesha umwanya waturiko ariko aradutega amatwi imbega mushinga nta herezo vyo uhinga mwebwe muzokoresha mu murwi wanyu kugira ngo aho amasezerano y'umwe atashitse ku byinshi ikana inyigisho zose zatanzwe zitashitse ku bintu byinshi ku byerekeye ubumwe bw'abarundi n'ubuhe.
Ubuhinga buragoye kuvuga ngaha ngo tuzokoresha ubuhinga buca nk'ubundi mugabo nuko igikuru ni ryo shaka ryo kugira ngo ubu tuve mu byo tuvuga gusa mugabo tuje mu ngiro ubwo bumwe turondere kuva kera n'ukuri bube bwo buje mu ngiro hamwe umuntu yose yumva yuko ubwo bumwe buriho kandi buzotuma amahoro asafashara mu gihugu kandi igihugu gitera imbere kuko namwe murazi yuko byose bihagaze ku bumwe nayo ibyo turondera byose ari amahoro ari iterambere biva ngaho nyine. Ni ukuvuga yuko ubuhinga dukoresha dusaba umurundi wese ngo agire akigoro mu mutima wiwe abone yuko tudakwiye namba kwama twisamburira ko twama tuvuga ariko ntitubishyire mu ngiro. Ubwo ni bwo buhinga tuzokoresha turabanza indwi tuzokorana n'igihugu cyose dukorane ni n'umukuru w'igihugu dukorane na guverinoma yiwe dukorane n'inamashinga amateka dukorane n'inama nkenguzamateka dukorane n'inzego zose icyo kibazo kibwirizwa kugishyira mu ngiro
hanyuma
bibi
nkuko twabivuze eka abategetsi batari bake muri kahise baragerageje ikakumvisha abarundi ko inzira yo gutera imbere ari ubumwe bwabo ariko ibyo bintu ntibyashitse ku ntambwe iboneka cyane rwose ku bwanyu ikintu kitagenze neza niki?
Ikintu gishobora kuba gituma ubumwe butaboneka cyane burya ni ibintu bijyanye no kwinubana no gutinyana no kubeshyerana no kugiriranira nabi ibyo bintu byose bibi bituma umuntu mu mutima ateyumvamo yuko mwene wabo ari imbere yiwe atamukunda atemera ko bavukana ibyo bintu rero nibyo tuzofashanya n'izindi zego zose ziri muri iki gihugu kugira ngo tugerageze kubigabanya mbere tubishoboye tubikureho hanyuma ubumwe busazagare bube ubw'ukuri.
Murashaka kutubwira amajambo make imigambi yihutirwa muzoshira imbere muri uyu murwa?
Imigambi erega Frederic imigambi niyo nyene namaze kuvuga ni imigambi yo gushinga idisho aho hantu hose muri izo nzego zose zikeneye kwerekana ubumwe no gushinga idisho aho hose hoba hahoba hoba mu byerekeye ijambo ry'ubumwe no kurekuriranira tugaca duhanura tugaca tugatanga izo mpanuro kugira ngo ntibibandanye uko byoba biri bimeze nabi. Imigambi dufise rero niyo hanyuma tugaca tugira n'imigambi y'ukuza
ndumva yego nari numvise iyi telefone isari yacitse. Muri iki gihe kandi ga ambasaderi Rosovio hari abarundi bashwiragiye abari mu makampi impunzi baba mu bihugu byo hanze muri uyu murwi murasa umugambi gushikira abarundi bose aho bari bose kugira ngo nabo nyene mubajijure nabo nyene mubahe izo nyigisho muzaba muri kumuha abandi barundi zerekeye cyane cyane ubumwe bw'abarundi.
Twebwe muri iyo nama nkuru turifuza guhumuriza abarundi bose aho boba bari ino canke bari hanze bari mu buhungiro hagati mu gihugu ngaha kuko naho nyene bariho canke abahunze igihugu bari hanze tubwiza kubashikira tugaheza rero tukabahumuriza tukababwira yuko tubahagarariye arico gikorwa twashinzwe yuko tutazosubira kureka ngo ibyatumye bahunga nk'akarorero ibyatumye bahunga ntibibandanye ibituma batiyumvamwo mu mutima amahoro tubahumurize tubabwire tuti twebwe turi ngaha kugira ngo duhumurize bose abo rero nk'uko mubivuga bose bari hagati mu gihugu canke hanze tuburaze kubashikira tukabashikiriza ijambo ry'ihumure tukababwira tuti harageze yuko duhagarika ibintu bihungabanya umutima w'umuntu ntiyumvemwo ubumwe ntiyumvemwo nyene wabo.
Hari muri icyo gihe nyine mufise umugambi wo kugira ngo mushobore kuja kuri abarundi bari hanze baba bari mu makampi impunzi cyangwa baba mu bindi bihugu ivyo ni ibintu cyane cyane bisaba uburyo umurwi murongoye warahawe uburyo cyanke urizeye kuronka uburyo bwo kurangura uyu mugambi
uburyo hariho uburyo igihugu caduhaye sinojaga ngo mbeshe ngo ni bwinshi cyane kuko igihugu nacyo nyine murazi yuko atari igihugu gitunze cyane mugabo mu buryo badushikirije biraboneka yuko ni igihugu na nyine n'icubahiro perezida w'igihugu yagize yerekanye yuko yifuza ko umugwi woshika ko ibintu bihambaye kuko uburyo dufise si butoyi kandi sinabonye ni bwinshi mugabo nkuko bivuze tuzoterereza naho nyine tuzoterereza abagenzi bari ngaha canke bari hanze tuzoterereza hanyuma kandi ndazi yuko abantu bifuza ko Burundi bwoja mu mahoro ibihugu byifuza ko Burundi bwogira amahoro aramye atari bike ni byinshi nicyo bituma tuzigiye yuko ubwo buryo buzoteba bugakwira bukajyana n'imigambi miremire cyane dufise bizokunda.
Hari ikintu coba kimeze nk'intambamye mwa mubona ikintu muzokwicarira cyane cyane coba kibabera intambamye mu mabanga mwashinzwe
intambamye ntizobura kuko urabona igihugu aho tugeze ni igihugu kimaze ibinjana byinshi kibaye Burundi none cagiye kiraca mu makuba menshi kahise ko Burundi kacu karahungabanye akatari gake urumva nk'iyo n'intambamyi ituma mu mutima w'abarutse w'abari hubu baravye inyuma babona bati none ubu nta bindi bizosubira nta bindi bizogira iki iyo ntanda mbambwi rero tuzoyicarira hamwe n'izindi nzego zashyizweho urabona yuko hari inzego nyinshi ziriho zitaye icyo kibazo cy'ubumwe no kurekuriranira iyo ntambamye niyo nkuru kuko burya ubumwe ugomba ubwa mbere mu mutima urazi inyuma ukabona uti birateye ubwoba ugaca ibibazo ngo n'imbere ni habi twebwe tuvuga tuti imbere ni heza kuko turahagurutse igihugu cyahagurutse kugira ngo kive muri ibyo bintu bya kera kije ifata inzira y'iterambere gihagaze ku mahoro iyo ntambamye rero naho iriho tuzoyirwanya
mwavuze ijambo rikomeye cyane ngo se mwashikirije ijambo rikomeye rivuga ko ubumwe bw'Abarundi budakwiye kuba buri kororarimbwa gusa ahubwo bukwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo ubwo bumwe buje mu ngiro ho ku wiki akamotera umurundi wari wese n'akana
kugira ngo ubwo bumwe rero buje mu ngiro nera kamo umurundi wese uwari we wese mu budasabwi bw'Abarundi bose yuko yodushigikira icyo cyiyumviro cyashyizweho cy'ukuvuga tuti ni ukuri hagarika gerageza urwanye ibintu byose biteranya Abarundi gerageza uhagararirire amahoro gerageza ukureho ibintu bituma abantu bumva ngo jewe ndarenganijwe muri yarandenganije hagarika ibintu byose bituma umurundi atumva ko angana n'uwundi kandi afise uburenganzira bwo kuronka icyo uwundi yaronse ibyo rero nibyo bizotuma ibyo tugomba gushikako cyaterambere rimwe riri imbere mwarica ku mahoro rigaca no ku bumwe no kurekuriranira bizoshika
hari abarundi batari bake bashikije ikibazo bavuga ko ari nko kwiganiriza aho usanga kenshi na kenshi abantu bahurikiye mu bwoko bumwe bama bahuriye mu bibanza bimwe bakayaga bonyene ku mpande zose ubwoko bwose iyo ngeso yo kwiganiriza yo kudashikira abandi ishora guhebwa gute mu Burundi
iyo ngeso yo kuguma abantu bamwe mu kagwi kabo erega iyo nibwa bihagaze kubwoba bihagaze kutiyumvamwo mwene wanyu ibyo byo kwigira kagwi abandi bakigira kagwi nibyo nyine tubiriza guhagurukira kuko tusubiye nk'inyuma tukaraba mu kahise ibyo ntakubyigeze biba kandi murazi yuko dufise mbere ni mu byo tuzokora tuzobwiriza kwegera rwego rw'abashingantahe rumwe ruzana ibyiyumviro bihambaye ibyiyumviro by'ubuntu ibyiyumviro by'ubugabo ibyiyumviro by'ubupfasoni tukegera urwo rwego rw'abashingantahe hanyuma tugafashanya tukabasaba ngo nabo badufashe baje mu bo bashobora aho ngira ngo nikuraba inyuma neza ubwo rwego rw'abashinga nahe rwakoresha amajambo ahambaye nk'ayo ndakubwiye bwarimwo ubwo rwego rwarimwo ubwoko bwose none ubu bigenda gute kugira ngo abantu bose bamwe bikumire ukwabo abandi bikumire ukwabo ibyo nibyo tuzogerageza gutorera inyishu dukoranye n'ubwo rwego mbere kuko biri mu mabanga twashinzwe hanyuma tuje mu rwaruka murabona rwaruka murerwa ubwa mbere na mbere mu rugo muhira turushikire dushike n'abajeje urugo tubabwire badufashe dukuze ugaruka rugendera ku ngeso nziza zijyana ku bumwe aho tuzaba turiko turategura uburundi bw'ejo bwiza ni ukuvuga yuko rero ibyo byose tubikoze nta na kimwe tutazoshika ko bizokunda
muravuze uruhara rw'urwaruka rurahambaye cyane rwose eka mu gusimbataza ubumwe bw'Abarundi ariko nta no kwibagira uruhara rw'abafasoni murafise imigambi yo gushikira abafasoni ku rwego rwabo nabo nyene ko ijambo ryabo naryo nyene rirahambaye
ego ushikira abafasoni ni do sinarize no kubivuga kuko ni do ni tubiza kubikora abafasoni bafite urwara runiniya mu byerekeye kurera abakurera urwaruka rwacu mu migenzo y'ikirundi murazi ko umufasoni yamye ariwe abana bava imbere yuko bashika mu rugero hamwe baca baba nabo nyine abagabo none rero abafasoni tuzabashikira turazi inzego bafise abafasoni bo mu Burundi bageze kure baranditse no mu kwizo bashingiro barafise n'amashirahamwe akomeye kandi yemewe n'igihugu bakoreramo ni ukuvuga yuko abo nabo nyine nk'uko twambe tuvuga tuzohanura umukuru w'igihugu tugahanura n'izindi nzego zose nabo nyine bakaduhanuza nicyo tuzokorana n'abapfasoni tuzobahanura nabo bongere baduhanure duhanure baduhanurane.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na ambasaderi Guillaume Ruzoviyo, akaba ari mukuru umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi. Turiko tuvuga cyane cyane ku migambi bazoshyira imbere kugira ngo umurwi arongoye uzoshike ku migambi washinzwe. Muri iki gihe turi kumwe na Leo Cargo. Mwiriwe neza
za munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, ndamutse n'abanywanyi bariko barumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika.
Muri beneza, muri hehe Leo Cargo?
Ego, uwo munsi turiko tuvugana ndi mu ntara ya Murambya muri komine Kiganda.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, mushikiriza muri kigihe.
Ego, nashaka ntangure nshimire uwo mutumire ku ntari karasigura ku byerekeye na cyane cyane komisiyo bashyizeho yerekeye ubumwe bw'abarundi. Ariko je w'amakenga n'ubu nguma fise ni ya yandi twahi turaba uko uburundi bwacu bwifashe turabye mu byerekeye intwaro n'ibihe byagiye bicamwo ngaha mu Burundi. Turabona yuko koko abarundi turacakeneye umugwi cyanke abantu bashobora kudusubiza hamwe kugira ngo tunywane bikwiye. Ariko nkaraba uko ugwaruka na cyane cyane jewe ndugwaruka turavye ukuntu ugwaruka dufashwe na cyane cyane n'ikibanza tusanga turiko turaronka aba mu by'intwaro, mbona neza yuko uwo mugwe uzoshobora gushika ku ihangiro ry'uko tunywanisha. Nk'akarore ruhari biraba ugwaruka usanga rudafise icyumviro rufise icyumviro pito muri antunga bitandukanye ubu urabana yingwe kandi hari biraba ubona yuko na cyane cyane badukurira ko bagerageza kudushyira hamwe kuko batubwira bati gerageze mugire ibyiyumviro nk'abajya ugasanga bariko badukwega batatwereka yuko kutagiye kudabuza ibyiyumviro yuko atari icyaha. Ibyo byose bikabona yuko ari ibintu bidashobora kuduha kuduhumuriza. Ariko icyo nizera kimwe gusa byose kifise intango kugira n'iherezo ye niyumvira yuko bizotsinda bishoboka. Ariko tugasaba nk'ugwaruka nk'uko nabo nyene babivuga yuko boduha ikibanza gikwiye mu gihugu kugira ngo natwe ibyiyumviro byacu bishobore guserukirwa naho ubwo bumwe turirimba canke turondera buzogira icyo bushikako. Urakoze ngaho ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Leo Cargo, ambasaderi Guillaume Ruzoviyo, amakenga ya Leo Cargo eka n'icyumviro ashikirije kugwaruka guhabwa uruhare ruhambaye mu duga ku ijambo.
Leo Cargo ibyo avuze ni ibyiyumviro bihambaye kandi nk'uko nabivuze kare tubwirizwa gukorera ko kuko mu gihe udahaye ikibanza gikwiye ugwaruka mu migambi yose leta yobigira aho tuzoba turiko turabeshana tubwiza ubwa mbere na mbere guha ikibanza gikwiye ugwaruka tukagumviriza tukarushigikira tukarutoza imigambi myiza gukurikirana canke nago nyine rukadushikiriza imigambi kwifuza gukurikiza. Kuvuga yuko ugwaruka tutabwirizwa kugira icyumviro kimwe ibintu bihambaye cyane kandi na jewe nemera mugabo ibyo rero kibyo bishobora gutuma abantu barabana nkuko bavuze wayingwe no rayingwe ni mu mutima mu gihe wewe ufite icyumviro ukagiserura n'ubundi nababiza gufata icyumviro ciwe akagiserura hanyuma mukaganira muri icyo gihe ukabona uti aho nihenze ningaha aho nihenze ningaha ni ukuvuga yuko nagomba guhumuriza rero karugo kuko muri izi nzego ziheruka gushyirwaho hariho n'izindi komisiyo zashyizweho izo kuvugana ukuri no kurekuriranira hariho inzego zo kwikingira amabi yabayeho yayo mabi ayashobora kuzana ihonyabwoko cyangwa izindi ngwano cyangwa n'iyi ubu rero rero karugo niyumve yuko igihugu cyahagurukiye icyo kibazo cyo kuraba na yingwe igihugu cyabihagurukiye bitari bihagurukire nk'uku nk'ubu none rero akwiye kwiyumvamo yuko ati yewe inzego ziriko zirashyirwaho bashyizeho inzego kugira ngo jewe mu budasa bwanjye na mwene wacu umusore ari hariya bimpumurize ibyo ni ishyaka ryabonetse abwirizwa nawe guherekeza mbere agahanunza ni ukuvuga yuko ayo makenga ya Leon Cargo yogabanuka akakura mu mutima ibyo bibazo umwenga nikabaza gusa kabaza ahubwo avuga ati reka dukorane tujye imbere twikuremo ibintu bidutandukanya avuga habe abarundi bavukana icyo namwishura nagerageje rero adufashe nawe nyine
tubibutse ko tumaze komiko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bigirimana turi kutuvuga cyane cyane ku byerekeye ubumwe bw'abarundi umurugwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi no kurekuranira turi kumwe na ambassadeur Guillaume Zovio akaba ari we mukuru uyu murugwi duga ku ijambo egera telefone Bigirimana egera telefone uvuge cyane
mvuze ni icyo cyumvire cy'umuntu bw'abarundi cyari cyiza cyane uraje imyaka bagitangiye ko sizi mu myaka ya 90 mugabo uko ndabiraba uko genda bibona urumva ubumwe bw'abarundi agira buri mu mapapiye gusa babukurikiza bituye na cyane cyane abanyapolitiki bamwe bamwe numva nuvuga yuko abantu dufite ubumwe uba ugasanga umuntu yafashe umwanzuro wo kugenda gusabira igihugu ibihano ama ikindi iyi constitution dufite iri bwiza shingiro rifatiye ku bintu by'amoko umva nitongira ibintu by'ubumwe kandi ibiriza shingiro by'iwacu bitugabura umva nibyo nimba bikunda nimba abarundi dukeneye ubumwe nyakuri ni ukuvuga yuko nibyo bobihindura kugira dushyikire ubumwe nyakuri atari bwo mu majambo gusa mugabo we no mu bikorwa
murakoze Bigirimana ashikirije ibibazo bibiri bivuga ko hari abanyapolitiki bamwe batagendera iyo ngendo gushyira hamwe abarundi akaba kandi avuze ko mu ibwiriza shingiro bashyizeho amategeko asa n'ayavuga n'ayavangura amoko niko yabivuze hari icyo mumbwira kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije
Bigirimana ibyo bibazo adunze nejo ndabyumva mugabo ni kumwe navuga kare ni arakwiye guhumura kuko leta yahagurukiye ibibazo nk'ibyo none hariho nk'uko sizi ko ariyo bivuze cyangwa uwa mbere hariho itanguriro n'iherezo ubu twatanguye inzitizi zimwe ingorane zimwe avuga tubwirizwa muri izo nzego zacu tuzobwirizwa kuzishinga ijisho nicyo tujejwe tuzozishinga ijisho tuvuge tubwire umukuru w'igihugu ibyo tubona bitagenda neza muri abo bapolitiki batuma imitima yacu tudahumurizwa tubimushikirije ibyo biri mu byo tuzobiriza gukora tuzobimushikiriza kandi twigishe imvugo nziza imvugo bakoje bavuga ngo imvugo mbabarira amatwi dukoresha izo mvugo twanke imvugo zivuga igikoresha ingufu cyangwa ububisha ibyo ko abo bapolitisiye tuzobashyira habona kuko turabiza uburenganzira bwo gushyira habona ibyo tutabona ibyo tubona bitagenda nabi turabiza uburenganzira bwo gutanga amaraporo tukayashyikiriza igihugu tukayandika tugashyiriza igihugu tuti aha hariho ibintu bitameze nabi n'ibi ni ukuvuga yuko rero abo bapolitisiye nabo nyine tuzoguma tubashinze igihisho hanyuma ibisigaye nabyo ibyo byerekeye ibizashingiro ibizashingiro burya riba rishyirwaho kugira ngo rikingire abarundi bose murazi yuko twari tumaze aheze igihe kitari kininiya twari mu myaka itagira uko ingana y'ingwano ingwano y'amoko none ubu rero iryo bwizashingiro riri kwiragerageza gushyira mu mutima w'umuntu wese mu bwoko bwiwe muri ayo moko isi iragerageza gushyiramo inzitizi zo gukuramo gushamirana none si bibi iyo nibaze ko atari bibi irindi bwirizo shingiro rizo zikindi gihe rizoshobora gushika ku bindi bintu iri bwirizo shingiro ry'ubu ritarashikako urumva rero ni ibintu bisanzwe rwose aho gushavuza byoba ahubwo ari ukunezereza abantu ari ukumvisha abantu bati ahubwo bari kubaragerageza yuko abantu bose bokwiyumvamwo igihugu ko coba ari cyabo giciye muri iryo bwirizashingiro none
kuri iyo mihingo
shingira si byo rishobora gufutwa ubwoko none wewe uri umuntu ufise ubwoko bwawe ufise umuryango wawe ufise iki none ibwirizo ishingiro ryo gushira
hariyo abanyapolitiki bavuga ko kuri icyo kibazo nyine cya cy'umushyirantahe Bigirimana bavuga ko eka mu Burundi muri bwirizashingiro bashyizeho ivanguramoko eka bashyizeho mu mategeko indyane za moko abo mubabwira iki
oya si byo na gatoya ahubwo iryo bwirizashingiro jyewe nibaza ko riri kwirageragereza gukuraho indyane za moko none ko indyane za moko zitabereye mu bwirizashingiro zabereye mu gihugu mu ngwano ibwirizashingiro yafatiye ku byabaye kugira ngo rirabe ingene yogerageza rikagabanya izo njyane z'amoko niko nubyishura
bavuga ko abo barundi bavuga ko bashyize ivanguramoko mu mategeko
oya ni si ivanguramoko bashyize mu mategeko ahubwo ni kugerageza kumenya yuko umuntu wese abwirizwa gukingirwa mu bwoko bwiwe uko nuko utabyumva kimwe mugabo ukwiye kubyumva mu buryo bwiza yumva ati ahubwo ubu umurundi we muri abo bantu bajyana abantu barwana bagize iki barabahumurije bose kandi nibyo bizoteba bibe igihe kimwe ndazi yuko ibwirizo shingiro zizobikuraho ibyo byo kuvugamo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Alexandre Miriyoneza Miriyoneza Alexandre turi kutuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubumwe bw'abarundi turi kumwe n'umukuru w'umurwi ujejwe umwe bw'abarundi n'ukurikuranira ambasaderi Guillaume Rosovio duga ku ijambo ikibazo icyumviro
iza yomuriza abanyagihugu na cyane cyane ntihengane ahubwo ikore ishize ukuri mbere hanyuma nkamubaza ikibazo kimwe gusa nicyo nari nkise bariko bakora rero kugira ngo umurundi wese aho ari waba mu gihugu hagati cyane hanze y'igihugu cyane cyane abo bari hanze y'igihugu bagiye ku mpo zitandukanye ariko bakora iki kugira ngo bagaruke nabo bafashe muri ubwo bumwe cyane cyane uburyo rwaruka baze ubaka igihugu hamwe n'abandi rakoze
murakoze Alexandre ikindi kibazo asanwa cyihijya no hino ariko ko mu kibajire kandi mpakanya ambassadeur Guillaume Resovio agice hijya no hino duga ku jambo
ego cyo kibazo nico gihambaye gose muri uwo mugwi bashizeho icyo ni kibazo gihambaye ariko nukumenya yuko uwo mugwi nta n'imvizi ibiri uramara ubayeho kandi umugabo iciza no ku mugwi ari umugwi uzokwamaho no kuvuga yuko ni mugwi utanguye ikogwa kandi ntuzohagarara nta gihe ufise ukubaho no kuvuga yuko icyo kibazo cya Alexandre kizogenda kiratorerwa inyishu buke na ucoka aitora inyishu buno nyene ukamenga n'umuti w'inzoka bahaye abarundi inzoka bari bafite mu nda irakize gutya ntibikunda ibintu biza bukebuke mu nyigisho mu mpanuro hanyuma tugateba no mu guhagararira icyo kibazo hanyuma bukebuke ubwo rwaruka ruri hanze ruri ino rugateba ukumva mu mutima ruti bwa bundi bwa bumwe turondera erega tuzotuba tubushikire kandi nicyo cyifuzo igihe badushyiraho nicyo cyifuzo bagomba ko tuzushikako ndamuhumurije
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elize muri neza Elize muratwumva
cyangwa mwiriwe
muri neza murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku mwe bw'abarundi no mu rwi ujejwe umwe bw'abarundi no ku rekurira kunywanisha abarundi
ego na kurikiranye ikiganiro ndaramusa ambasaderi bwa mbere
yarakumva tuga ku ijambo
ego ariko jewe sinarinzi yuko mbere n'urwego rubaho kuko ikibazo cya mirango mana mubaze ambasaderi mbega mu Burundi bizohera ryari kubona yuko abatama aribo bashoboye gutorera inyishu y'ibibazo byo mu gihugu aho nagomba gucangendera ko mvuga ati yakivuze nisunze ati na yomba karorero ugwaruka gwo baruri mu nzego z'igihugu zishobora kuba zizofata ijambo ego ikibazo cya kabiri nagomba ndamubaze muri ino minsi turabona yuko mu Burundi ariko haduka amajambo menga yuko nahumiriza bivanye n'abanyapolitiki bamwe n'ubundi batarashira hasi umugambi wo gusamura igihugu cyabo mbega uku kuntu tubona mu Burundi hiyamirizwa abanyapolitiki bamwe bihisha ngo bariko biyamiriza ibi n'ibi abona yuko byaba bifashira mu kubaka ubwo bumwe ikibazo cya nyuma nagomba ndamubaze no kuva mu myaka ya za 60 bariho imyaka ya za 90 yewe niho umuntu umenga nari nshi ubwenge hoho ndazi byabaye ego yombwira yuko kuva mu myaka ya za 90 arabye n'ubu aho igihugu kigeze rega ubumwe bwarateye imbere cyanke bwasubiye inyuma ego hanyuma se ambwira n'icyo bagiye gufasha guharuka nyine kuri ibyo bintu boye kuguma babona yuko abo batama ari bo bashoboye kuko nibo n'ubundi aguma dusubiza mu ngorane ego kuko nibo bazi n'ibyabaye mu Burundi ariko bakama babihishahisha urwaruka twari dukwiye kuza turaterera ariko bakatwegeza inyuma
murakoze Elize muri hehe
ego ndi kuno manya ni mukisagara cha Bujumbura
Bujumbura murakoze cyane gose reka tumuhe akanya ambassador Guillaume Resovio agiye cyavuze kuri izo bibazo bitatu mushikirije ikibanza cyo gwaruka batama niwe wama ariko baragerageza gutora inshu z'ibazo biri mu Burundi eka no kuva
ego navyumvise ukeneye Fredy ibyo bibazo byiwe navyumvise n'ibibazo byumvikana mugabo nawe nyene kwavuga ko mu myaka 90 yabona yasanura kujya nawe narakuze none jewe sinzi aho imyaka y'umutama itangurira n'imyaka y'ubukiri buto itangurira ntabyo nzi mugabo icyo nzi ni uko gusa muri ubu rwego turimwo harimo abo bona ko bora batama nabandi bakiri bato harimo nabafisi harimo nabafisi imyaka itarashika na imyaka 40 ndagomba kumuhumuriza rero yuko ndamubwiye yuko muri ubwo rwego harimo abatama n'abatara batama harimo abantu bafisi imyaka itandukanye muri ubwo rwego kuvuga ngo baguma bashira imbere abatama nabo nyine yabivuze yavuze ati babonye ibintu byinshi none wabonye ibintu byinshi siwe bitore binyishu nibaza ko atamuviye kwiyiza inyuma abatama ngo ujya mu nzu ngo n'umutama mu bihe agabise ubwenge n'ishyaka byo gufasha igihugu nawe ujya umugani wiwe aba yarabonye ibintu uwo mutoyi atabonye ke nagira ngo umuntu yobatebereza bakaba aribo batanga intererano kugira ngo ibyo babonye ntibisubire none nk'umutama iyo ndazi ko muri ubwo rwego harimo nk'umuntu akuze kabisa afise nk'imyaka 70 nguwo yarabonye ibintu uwo muntu akiri muto afise imyaka 35 turi kumwe atabonye yarabonye igihe nicyo kwikukira yarakuze yarabonye ibyabaye induru zavuze mbere yuko twikukira none inyishu y'ibintu nk'ibyabaye woza kuyisaba umwaka umuntu akiri muto w'imyaka 35 cyangwa woyisaba muri abo bantu nyine ahubwo wuvanganya ukavanganya imyaka yose hanyuma hakaba urwego rurimwo benshi muri izi nzego umukuru w'igihugu aheruka gushyiramo yewe ndazi yuko hariho n'inzego bavuga bati turakeneye yuko bazojamwo abantu baserukira urwaruka bakavuga abaserukira urwaruka badashikana imyaka 30 menga none si byiza ni ukuvuga yuko icyo cimbiro ciwe no mu nzego ziriko zirashigwa ko kiriho kirakurikizwa hanyuma rero ibindi nabyo yariko aravuga nabyo nyine birumvikana ndavuga ntabwo bayo iyo ishiramwo mbe unyibutse ikindi kibazo yariko aravuga kije n'ibyo by'abatambo
ikibazo cya kabiri cya kibazo cerekeye niba hari abanyapolitike
bavuga nabi
igihugu ikindi kibazo nacyo cerekeye cyane cyane uko ntumubona ubumwe bw'abarundi bwarateye inyuma
ego abo bapolitike erega burya kenshi abapolitiki usanga kenshi bakorera inyungu zabo hariyo abapolitiki benshi ku isi yose si mu Burundi gusa bakorera inyungu zabo hanyuma babonye inyungu zabo zidashikiriwe bagaca bavuza induru bagaca bavuga yuko ata kintu na kimwe kigenda abo bamyeho si mu Burundi gusa no ku isi yose mugabo twebwe uko turi uko dutanguye tuzobegera tubabwire tuti harageze nimuze namwe mubone yuko gusa no kwisamburira ko nukuri tubikure mu nzira tureke kwisamburire ko twubake kazoza igihugu n'urwaruka ruri kuravuka tububakire akandi kazoza katameze nk'umuntu ahamagarira hajya bajya kubwira bati ariko nk'umuntu w'umunyepolitiki ashobora guhaguruka agahaguruka akagenda mu bihugu bitugira uko bingana ariko arasaba ibihano ku Burundi none uyu bihano bica biba inyishu wa mwana atazoja mu ishuri kubera ko leta yabuze uburyo bwo gutanga ngo hamwe bahora badufasha ngo bikunde umwana azokwicwa n'inzara umwana azokwicwa n'indwara kubera umuti wawe uwo mupolitike n'ukuri abona mu mutima wiwe ari ikintu ashobora gukorerako ibintu byo kwisamburirako twemereye kuko tungana uko tuzobishobora uko tuzobivuga tuzokwama twegera abapolitike tubabwire tuti ingwano dufise twese ingwano y'iterambere ingwano y'ubusangira hanyuma ibindi bizotsa biragenda bikagabanuka buke buke
mu majambo make
jewe tariko sa
mu majambo make kibazo cyanyuma avuga ko ababaza niba kuva mu gihe mu 1990 muona umwe bwa Burundi bwarateye imbere cyane bwarasubiye inyuma n'ikintu mwofasha
uko bwa bwarateye imbere cyane bwarateye inyuma burya urabifatira mu rurimbo ruhayagize Burundi baravuga bati Burundi bwacu Burundi buhire nuko uvuga n'u Burundi bwamyeho kandi buzokwamaho uwoshaka gutora yuko hari habaye bibi ngiyo bibura kandi biriho kandi byinshi mugabo n'ingwano yo kurwanira ubumwe abategetsi bamwe bamwe babigwaniye ushaka mbere bagapfa kubera ibyo byiyumviro bishasha bariho none kwata gipimo dufise cyo gupima yuko muri icyo gihe ubumwe bwariho canke butariho none mwumva toshobora ku gufata igipimo ngo ubwo bumwe bwariho canke ntibwariho oya nta gipimo dufise nicyo gituma rero ibyo bintu twebwe nyine tuzi ibyabaye bibi mu myaka ya 1990 ibyabaye byiza gushika ubu nibyo tuzofata nibyo dufatira ko se n'ibipimo ibyo tuzofatira ko biduha inyigisho tuje mu nzira yo kuvaganura n'izo nzira atari zo yewe nta nisho notora yo kumubwira ngo bwarasubiye inyuma cyangwa bwarasubiye imbere ingwano yabaye ya minsi yose ubu rero iyo ngwano yafashe inzira yuko hanyuma tugaca dusaba bose iyo ngwano ikaba y'abarundi bose nk'ibi y'imigwa nk'ibi dufata iyo ngwano rero dutanguye tuyirwane kandi tuzoyitsinda
nigomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Yves Uwimana mwiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe
mwiriwe muri hega Yves
otriya mu gifagara cha Bujumbura abitumiro hero
ikomine
muri bonero hero
murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku jambo
yuko murakoze yewe n'ikibazo ariko bwa mbere ho nk'icyumviro nagomba gutanga ku bijanye n'umwe bw'abarundi no kuri nibyo twese ngaha mu gihugu turabona ko ubumwe bw'abarundi buriho kandi twa ngo buriho bwarabayeho igisigaye ni kubushimangira ni kubukomeza nako nta kundi ni ku mpande zose bavuyemo cyane cyane yaba nkunda kubivugaho mpereye ubumwe bushimangirwa na bene Burundi bose atanu bavuyemo biragaragara ko ngaha anye ubumwe ku bantu bose tubana cyangwa mu kibano ubumwe bukwiye gutsimbataza n'abo mubana n'abo n'ahajyuba wewe nyine ahuba ukwiye gufata ugatsimbataza ubumwe kuko ubumwe bwatowe kera buriko bamara imyaka 20 irenga biragaragara ko umwe buhari ubu unye kimwe bushimishije uwari wese yo kwiyumvira ko uwari wese yo medita kumvira ko akaraba aho bwahereye akaraba tukaraba aho ugeze turabona ko ubumwe bukibuze akantu rero ndumva ko twama tuvuga ngo abanye politike ngo nibo batubwiriye ibi ngo nibo bakwiye kubwira ibi ngo babona ngo biba baravuga ibi ngo canke biriya eka twebwe nyabona numva umenga wewe ahuri wigishe ubumwe utoze umwe wo mubana umwe nitwabwiriranira twebwe nyene mu muryango twebwe nyene mu mibano twebwe nyene aho tuba ubumwe urumva ko buzaba bukwiye igihugu cyose mbere ndetse n'isi yose kuko ubwo bumwe dusabwa nibwo bumwe bibaza ko bwohera ku mashiga ku ziko mu babyeyi bakigisha egomeni nk'ibyo ama numvise umutumire kandi ambabere sina namwamukije ariko nagira nawe nyine atomore neza nibyo aravuze yuko ubumwe nawe nyine atabona aho yobukrasa ariko araraba nawe nyine arakwiye kuvuga nti yovuga akaraba nimba ari ngaha mu Burundi akavuga ati ubumwe bugeze ngaha kuko ngiriye ko ifate gato ngiriye ko ubumwe sinovuga ngo buri ngaha gusa canke burihe nawe nyine arabubona arabona ko ukubungana ukubungana antuka niba ari ngaha mu gihugu arabubona nibaza ko yotobora yotobora gato akavuga ho bugeze kugira ngo wari wese ahari yumve ko yoduza ahubwa yobandanya yerekana ubumwe bwiwe yobandanya yamamaza ubumwe bwo mu gihugu cyacu hama nimba byumva tukiri hasi abatere ababwira ariko nimba yumva naho tugeze kugego kwiza ahiri cyo uvuze ko
yego me murakoze Ive Uwimana impanuro mutanze zuko ubumwe gutangurira mu muryango mu nshuti mu babanyi ni impanuro nziza cyane rwose nibaza ko izo mpanuro ari nazo mushanahe Guillaume Ruzovio nawe nyine yatanze ku kibazo cya kabiri cerekeye aho kwivuga neza akabona uko ubumwe ubona wewe arakigaruka ko mukanya reka tubanze duhe ijambo Ben Niyonkuru Ben mwiriwe neza
Niyukuri
muri hega bena niyukuri
ni beni niyukuri ndi Bujumbura mu Gisagara
yego murafite ikibazo icyumviro tugakujambo
yego sinashoboye gutangura iganira ariko ndafise intererano yanje sinobaza n'abasanga babibagije ariko ndafise intererano notanga
yego me duga ku ntererano
Je kandaraba uyu mugwi dufite seve ni verite ya konsiliyasiyo woba umugwi nkuko bifuza woba umugwi utuma abarundi barekurianira kuko kandi bahamwe bagakomeza ubumwe bw'abarundi
Beni ni ukuri umurwi turiko turavuga ni umurwi mushasha ubumwe bw'abarundi ni ukurekurianira
ubumwe bw'abarundi ni ukurekurianira murakoze cyane
yego
nibaza yuko abarundi rero tworengera umuntu wese akamenya yuko ubumwe ari bwa twese tukibagira ibyo mu myaka iheze nk'uko ibyagiye bitandukanye twatera tubyibagira ko bavuze ko bitsanda ariko baravuga abantu ko mugubwizwe n'abantu ba kera batama erega abo ba kera babonye byinshi harimo bibi cyane hamwe utojamo impande zose harashobora kuvuga harashobora kubamo bahengama kubera babonye ibyago byinshi barashobora guhengama akavuga bati twebwe natwe ubu harageze ko dukora urabe yuko natwe two sinobita kwihora mugabo nimba hari abadukinyije kera natwe harageze aho dushikirwa kuri ya mabi twabonye dusubire kuyabona twayinka twicyungera mugani baza ko bokomeza ubumwe nk'uko nyene ari ubumwe bw'abarundi bakaraba yuko abarundi banywana bose batarabye uruhande kanaka ko bakarengera mu bisanzwe biri ababonye mu myaka iheze ko natwe twagene twabo twabonye bike ariko byinshi niko cyatubibwirwa nabo batamba nyene bitako babonye byinshi batusanga ko babitera mu bageni wa mugeni ukazosanga yamabona ko nakana naka badahuje nimba ari kubera ubwoko nimba ari kubera imigambi nakana naka badakwiye kuba hamwe nibaza yuko boza bararengera ibintu byo mu myaka yaheze twagira ubumwe koko ubumwe bw'abantu twese murakoze
Beni ni ukuri ambassadeur Ruzovio impanuro za Beni ni ukuri reka n'impanuro za Ive Uwimana muce muduga kuri cya kibazo cya Ive Uwimana
yego Beni ndavuze birumvikana mugabo nibaza ko nari navuze yuko burya abatama barafite icyo bamaze nabivuze kandi si ukuvuga yuko abakiri bato nabo badafite akamaro nabivuze nabyo nyine navuze ishyaka ryabaye ryo gushiramo abantu batanganya imyaka birafite icyo bizofasha kuko inzego ziriko zirashyirwaho n'inzego ziraba Uburundi ku mpande zose utanguye kuri uko nabivuze ijya rwego ruzoraba ukuri n'ukurekuriranira ugashyiraho urwego turi mu gihe rwerekeye ubumwe bw'abarundi n'ukunywana ukambwira ugashyiraho urujya rundi ruzofasha gukingira amabi zose uzishyize hamwe usanga ari ijisho rya leta rigomba kubona hose ibice byose by'ubuzima bw'igihugu muri ibyo bice rero nk'uko nabivuze abato n'abakuze barakenewe kandi bazofashanya batererane ibyiyumviro nicyo nakwishyura Ben ibyo rero nk'uko yabivuze bizofasha kudahengama kugira ngo kandi nibyo nka twebwe twararahiye kudahengama tuzovuga ukuri tuzoterera ibyiyumviro uko tubibona ataguhengama ibyo twabirahiye imbere y'umukuru w'igihugu kuwa kabiri uheze ibyo rero ukari guhumuriza Ben nayo even nawe avuga ati jewe na umwenga natinye kuvuga igipimo kuvuga aho nshira ubumwe bw'abarundi aho bugeze yewe nibaza yuko nawe nyine atandahuye neza kuko navuze nti ubumwe bw'abarundi bufatira mu rurimbo rubuhayagiza bujya ruvuga ruti Uburundi buhire Uburundi buhire ni ukuvuga Uburundi bwamyeho kuva kera buri ubu n'ejo buziba buhari ni ukuvuga yuko none igihugu cubaho atabumwe buhari gute byarabayeho n'uriho nahirya y'ejo buzobaho mugabo kubuhagararira none rero icyo gipimo ubifatira mu kubuzima bwa minsi yose umuntu ari ngaha mu Burundi abantu bari ngaha mu Burundi baravye ingene tubayeho twese ngaha mu Burundi uwoza avuga ati nta bumwe buriho cyo sinzi aho yabifatira kuko ubibonera mu burorero bwinshi ubibonera mu mibereho y'abantu mugabo kunsaba ngo ndabushire ko igiharuro sinashobora kugishyiraho kuko ubu niwe mvuga nti ubwo bumwe busabwa kurekuranira byose bitangurira mu mutima kandi tukareka gusa kuvuga ngo nk'ubu navuga igiharuro noba ndi ko ndavuga igiharuro cyanje mugabo mu mutima w'umuntu niho tubiza gutsimbataza niho tubiza gutsimbataza ibyerekana ubumwe hariho umuntu umufilozofi wa kera yatwaye unikera yavuze ati ko nk'uko ingwano zitangurira mu mutima w'abantu ni mu mutima w'abantu tumwiza gushyiramo inzitizi zituma izo ngwano zitabaho zitangurira hanze zitangurira mu mutima nitwa Federico Mayor yatwaye oni ni kuvuga yuko icyo gipimo jewe ndamuhaye igipimo cy'imibereho y'iminsi yose turabayeho ni igipimo muba uraba kubabanye none ababanye ntimusangira ababanye ntimwicara hamwe mukaganira mugaterama ibyo bipimo upimira ku buzima bw'abantu none rero nico bituma yewe njya kubwira nti ubwo bumwe buriho mugabo hariho ibyo tubwirije guhagararira tukabihagararira kubwira ngo butsimbatare rwose gusumba nibwo bizotsimbataza igihugu cy'u Burundi mu myaka izoza kandi izo nzego zashyizweho nico zizoba zitejwe nico nabwishura Yves
nibaza ko Yves ashobora kuba ariko arabatega amatwi ashobora kuba yumvise inshumo hayo ndabona rero ko nk'uko abantu bamwe benshi bariko barabigaragaza ikibazo cy'ubumwe n'ikibazo gihambaye cyane rwose n'ikibazo kiraje ishinga Abarundi ndabona ko umurwi wanyu umaze nk'indwi imwe ntibashikana n'indwi ushinzwe murashaka kutubwira igihe muzotangura ikivi nyakuri
mushina na Frederic yerega ikivi nyakuri twagitanguye nico nyene ni iki nyene kuko nk'uko ndabivuze mu mitima y'abantu niho ushira inzitizi zituma ubwo bumwe bubwiriza kubonekera mu ngiro mu mibereho mu mibano ikivi twagitanguye nico nyene mugabo hari ibikorwa ubu turiko turakora byo gutuma na twebwe nyine twiyungunganya dusaba intererano z'abandi batari muri uwo mugwi kandi twatanguye kubarondera turondere abaduterera abaduterereza ibyiyumviro kugira ngo tumenye ibikorwa biboneka bizotangurirwako ibyo naho tumaze umwanya mutoyi turiko turabikora kandi ndakwemereye yuko namwebwe nyine tuzoguma dukorana kugira ngo dushikirize ibyo tuzoba twashyitseko ni ukuvuga yuko ikivi cyatanguye kuva ujya munsi twarahira imbere y'umukuru w'igihugu
yego ndabona akanya kariko karatujana hariho umunywanyi Desire Nyunguru ndumva telefone yiwe itameze neza muri iki gihe ariko mu akamo ngotera cyane cyane nkugwaruka nakahe rwaruka rwavuze ko hari haba hamagaye uravuga ko kenshi na kenshi batibona muri mu rwiko woba urimo abantu bakuze akamo ngotera ugwaruka muri iki gihe nakahe cyane cyane kuvyerekeye kubaho mu
akamo notera ugwaruka nuko uwo mugwe washizweho atatu ushobora gushikako ugwaruka rutagufashije ugwaruka nago niko kadoza ku Burundi kandi nabo nyine bazotiba abatama ubwo tukagomba yuko botiba bagakura bakaba batama bakunda igihugu none rero ubwo gwaruka rubwiriza gushigikira abo batama rugashigikira n'abatari abatama rukishigikira kuko nibwo ruzokubaka Uburundi bwinshi turutse bazoba turi none rero ubwo gwaruka rubiza kumva yuko ibyo ubwo rwego rwashyizweho rugomba gukora ari kugira ngo rubasigarane igihugu cy'iteka none rero ubwo gwaruka nibwo rubiza gufata mu mugongo ubwo rwego ukumva yuko ubwo rwego rukora rakorera vo gwaruka kuko rukora rondera akatuza keza k'abarundi nde ubu akamanotse rugwaruka nako ariko kubasaba ngo badushigikire bumve yuko ikibazo c'ubumwe tuzogitorera inyishu zikwiye aho tubona hatameze neza tukavuga tukamera nk'uko tureze ubwo rwego tuzosanga rudakora neza muri icyo kintu cy'ubumwe no kurekuriranira hanyuma tubasigarane igihugu cyiza
mu banywanyi kandi baduteye akamo uyu munsi bavuze ikibazo cy'abanyapolitike mbega ku mpande zose cyangwa abanyapolitike bo mu byumviro bitandukanye eka bobo mubatera akayikamo kugira ngo bashyigikire umugwi wanyu n'amabanga ujejwe
akamo ni kandi nyine notera abanyapolitike ari aho abari mu gihugu cyangwa abari hanze nibamenye yuko ibyo ari byo byose igihugu cy'u Burundi ni kimwe ni kidofa kibaye ibihugu bibiri ni kimwe umu politiki wese ahari akironderere neza ntiyiteho ibimunezera wenyine ahubwo yiteho ineza ni ukuvuga kubaka igihugu cya twese nicyo ntuye akantu abanyepolitiki abari hanze cyangwa abari ngaha jewe nifuza yuko nk'abanyepolitiki bari hanze boza bakagarusha Burundi tugakorera hamwe kandi bakubahirizwa mu bikorwa baba ariko barakora ngaha mu Burundi kandi na twebwe tukabihagurukira tukabahagarishira bakaza tukubaka igihugu kimwe tukareka kwisamburira ko tukubaka igihugu kirangwa n'amahoro kandi kirangwa n'amahoro nacu kizoba kirangwa n'iterambere nicyo gikuru
egome umurwi ujejwe ubumwe bw'abarundi nuko rekuriranira numurwi witondewe abashiranahe bijunja kandi umufasoni ari muri uyo murwi n'umufasoni azwi cyane rwose mu bya politiki kandi fise ubumenyi bwinshi cyane rwose akama ariko nakomotera abagize uyu murwi kugira ngo amabanga bajejwe azi atere imbere ni nkaka
abo turi kumwe muri uwo murwi turamaze kubonana iyo nasanze ari abashinganahe n'umufasoni n'ukuri bafise ishaka rininiya ryo guterera muri icyo gikorwa twashinzwe kandi namwebwe muzotewa mubibone niyo tubitangura mugabo muzobibona yuko abo bashingana n'uwo mufasoni n'ukuri ari abantu bafise icyumviro gihambaye mu byo tuzokorana
egome ambasaderi
narabibonye
Ambassador Rosovio Guillaume Murakoze cyane gose turabifurije umugisha eka nukurangura neza amabanga mujejwe muze mushike ku migambi mwashinzwe yo kunywanisha barundi kuzana umwe mu barundi turashimiye abanywanyi bira radio ijwi ry'America bose baduteze amatwi turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi n'abaduhamagaye bakabaza ibibazo byabo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi ya Amerika.